mubihugu bitatu vy'akarere ka Afrika y'ibiyaga binini harimo Rwanda no Burundi abantu barenga 50 barahitanywe n'ibigwanisho bito bito biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha canke inzego z'umutekano zibikoresha aho bitagenewe mu kiringo cameza biraheze. Ivyo biri muri raporo yakozwe n'ishyirahamwe MIRPD Mécanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et le développement rigwanye kwirakwira ry'ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini. Jean-Claude Sinzinkayo niwe twari iryo shyirahamwe rifite icyicaro i Kampala mu Buganda.
Tutanze akarore nko ku gihugu cy'u Burundi igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatanu hari umutego wabaye ku ibarabara rya Bujumbura Gitega muri Muranza, aho uwo mutego wahitanye abantu barenga 12 harimo n'intwaza ngabo yo ku ipete rya koloneli mu gisirikare. Tukagaruka kandi tukavuga igitero cy'abitwaje ibigwanisho mu Rwanda ku rubibe icyo gihugu gihana n'u Burundi. Tukavuga kandi ibitero by'amagrenade byabaye ku igenekerezo rya 25 mu gisagara cya Bujumbura byahitanye abantu batari bake abandi barakomereka, bakomerekejwe n'ayo magrenade yashwiragijwe mu banyagihugu badashoboye kwivuna canke kwitabara ndetse no kwivuza. Niko kwibagira rero ibindi bibazo nka mwene ibyo bibera mu gihugu cya Congo eka no mu bindi bihugu. Tugarutse mu gihugu cya Uganda, hari umunyagihugu aherutse gusaba leta ko yomuha uburenganzira bwo kugerageza igisasu cya misile yakoze. Twebwe tukavuga tuti mbega icyo gisasu azogerageza mu kiyaga Arubeluto ibinyabuzima byo muri icyo kiyaga agasanzwe bakoresha ayo mazi cyangwa abegereye icyo kiyaga nta ngaruka mbi bizogira.
Kuri uyu wa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'urunani IANSA International Action Network on Small Arms wishinze kugwanya ibigwanisho bito bito batanguje indwi yahariwe kugwanya amabi aturuka ku bigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha. MIRPD ijisho ry'ayo mashyirahamwe agwanya ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini ribona ko urwo rugamba ari urw'inzego zose zitaho ineza y'abanyagihugu.
Duhereye ku madini, amashyirahamwe, amareta, intwaro, abanyamigambwe, eka ndetse n'uwo wese uhereye ku munyagihugu nyarucari ko bose boshyirahamwe ingufu tugafatanya mu kugwanya aya mabi akomoka ku bigwanisho bikira umuriro, kuko bamaze kubona bose yuko aya mabi atawe arengana canke ngo atinye.
Akane nako kamukisha yamemoza makungu ONU yemeza ko kumwaka kumwaka ibyo bigwanisho bihitana abantu barenga 500,000 cyane cyane mu bihugu birimo uruhagarara. Afrika ikaza ubwa mbere mu kuhaburira abantu benshi. Abakora muri icyo gisata basaba amaleta gukura mu banyagihugu b'abasivile ibigwanisho byose, ndetse umusirikare, umupolisi cyangwa undi wese akoresheje nabi ikigwanisho yahawe akabihanirwa bimwe by'akarore.
Mu kurabira hamwe yuko amategeko agenga ibigwanisho bikira umuriro yoba akurikizwa, haba ku bitunzwe hakurikizwa amategeko no ku bitunzwe hadakurikizwa amategeko. Ku bitunzwe hadakurikizwa amategeko tugasaba amareta ko yobyaka ababitunze, ku bitunzwe hakurikizwa amategeko naho dusaba ko uwugikoresheje nabi agahanwa hakurikijwe amategeko nyene. Ikindi rero dusaba abanyagihugu ni ukudoma ku rutoki kuri uwo wese atunze ikigwanisho atagifitiye uruhusha bakamushengeza ku nzego z'umutekano cyangwa z'ubutungane, batamusengeje bakamukingira ikibaba cya kigwanisho kizohindukira mu kuza kubica.
Mu Burundi leta iheruka gutangaza ko abateye amagrenade ku ndwi iheze hari abakora iterabwoba. Mu kwezi kw'12 umwaka w'2019 abahinga bawo ni bashize habona raporo ivuga ko mu buseruko bwa Congo hari imigwi y'abagwanyi irenga 100. Haciye umwaka inamahoro umutekano ya ONU yashize ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba, imwe muri iyo migwi ariyo FDLR na ADF NALU. Iyo migwi ikunze gutera ibihugu vy'u Rwanda n'Uganda ikomokamwo. ONU ivuga ko muri icyo gice hari n'indi migwi ikaze naho itari ku rutonde rw'iyikora iterabwoba. Iyo nayo ni nka Rede Tabara na FNL rwanya leta y'u Burundi hamwe n'umugwi wa Mai Mai. ONU ivuga kandi ko iyo migwi yose yishe abasivile barenga 840 mu mwaka uheze. Nayo mu ntango z'uku kwezi perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yatanguje urugamba rwo kugwanya iyo migwi igiteje sibe, ashiraho ibihe bidasanzwe maze intara za Ituri na Kivu y'amajaruguru zihabwa indongozi za gisirikare. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.